iri n'ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, dutanguranye ibiganiro vyo muri kitondo ku munsi wa kabiri tariki 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Muri kumwe na Fidel Niyongabo kuri mikro muri iki gitondo.
Turanabagabishije tubamenyesha yuko abatazoja mu ishure bashobora no kubura agafashanyo bari basanzwe baronswa na leta.
Uyo ni umuyobozi wa kaminuza nkuru y'u Burundi, Pascal Banyankimbona, asaba abanyeshuri bo mu bigo vya kaminuza y'u Burundi gusubira mu mashure. Iyo nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka yamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi, amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Waramutse neza Eugenie, utubwire amakuru avuga muri iki gihe.
Waramutse nawe Fidele, bwakiye neza nshuti mwese muduteze amatwi. Polisi nabigaragambyaga ejo kuwa mbere mu Burundi barasakiranye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ONU bisaba impande zose kwihutira gusubira mu biganiro by'amahoro. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko bavuye mu biganiro nyuma y'uko wari umuyobozi w'ishyaka UPD Zigamibanga ZD Feruzi n'uwamurindaga biciwe i Bujumbura kuwa gatandatu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye ubu bwicanyi kandi zahamagariye abayobozi b'u Burundi kurinda abandi banyapolitiki. Ejo kuwa mbere, umwe mu bigaragambyaga mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura yarakomeretse ubwo polisi yarekuraga amasasu. Ibiro ntaramakuru bya Faransa byanatangaje ko umupolisi yarashe umuntu wigaragambyaga agapfa mu mujyi wa Muyange mu birometero 60 uvuye mu majyepfo y'igihugu. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Barack Obama yarayashyize indabyo ku mva z'abasirikare batazwi nka bumwe mu buryo bwo kwibuka buri mwaka umunsi witwa Memorial Day muri Amerika, wibukwaho abasirikare baguye ku rugamba. Mu irimbi ry'igihugu riri mu mujyi wa Arlington hafi ya Washington DC, uwo muhango witabiriwe n'abanyacyubahiro barimo abasirikare n'imiryango y'abasekombata. Avugira muri uwo muhango, Bwana Obama yibukije abagore n'abagabo bapfuye, kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika igire ukwishyira ukizana kandi abaturage bayo bagire umutekano. Yanibukije ko iyi yari Memorial Day ya mbere kuva intambara yo muri Afghanistan irangiye. Perezida yavuze ko Afghanistan itari yabona umutekano kandi ko abasirikari batageze ku 10,000 aribo bakiri muri Afghanistan, bakaba baha imyitozo banafasha ingabo za Afghanistan. Mu gihe imiryango hirya no hino mu gihugu cya Amerika yarimo kwizihiza umunsi wo kwibuka abasirikare baguye ku rugamba, hakorwa akarasisi, haririmbwa indirimbo zubahiriza igihugu n'indi mihango, abandi mu Banyamerika babikoraga bucece batekereza kuri abo bose batakaje ubuzima bwabo bakorera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwibuka abasirikare baguye ku rugamba byakozwe bwa mbere ku irimbi Arlington Cemetery mu mwaka w'1868, imyaka itatu nyuma y'intambara yabaye muri Amerika yahitanye abantu barenga 600,000. Muri Nigeria, abagurisha lisansi bavuze ko bamaze kumvikana na guverinoma ku buryo bashobora kongera gutanga lisansi. Ibi bikaba byatuma ibibazo byari bifitwe n'amasosiyete y'indege, amabanki ndetse n'amasosiyete ya telefoni ahera mu gihirahiro ibyo bibazo bikemuka. Ishyirahamwe ryigenga ry'abacuruza peteroli ejo kuwa mbere yavuze nyuma y'inama na minisitiri w'imari wa Nigeria ko igiye guhagarika umugambi wari wafashe wo gufunga ibigega bya lisansi. Ibyo byari byahagaritswe bivugwa ko guverinoma yabagombaga miliyari imwe y'amadolari. Abategetse muri guverinoma bari bavuze ko abacuruza lisansi bishyuwe amafaranga yose. Ibi bikaba ibikubiye mu masezerano yumvikanyweho ejo kuwa mbere ntibyashyizwe ahagaragara. Umusirikare muri Tunisia ejo kuwa mbere yari kuri amasasu kuri bagenzi be, yicamo 7, hakomeretsa abandi 10 mbere yo kwirasa akiyica ubwe. Abategetsi bavuze ko icyo gitero cyabereye ku kigo cya gisirikare cya Bouchoukcha i Tunisi, sikure yaho abagabo babiri b'abayisilamu bari bafite imbunda barasiye ba mukerarugendo ku nzu ndangamurage y'igihugu i Bardo mu kwezi kwa gatatu, aho bishe abanyamahanga 21. Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Tunisia hejo kuwa mbere yavuze ko iyo mpanuka itaboneka nk'igitero cy'iterabwoba, ahubwo ngo icyatumye uwo musirikare arasa nticyari gisobanutse. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuganye kuri telefone na Minisitiri w'Intebe wa Iraq Heydar al-Abadi yanaje kuwa mbere kugira ngo amushimire ku bwitangiye n'ubutwari bw'ingabo za Iraq ku barwanyi b'umutwe wa Eta Islamique. Iyo telefoni yasaga nigamije kugabanya uburakari bwa Iraq nyuma yuko sekretari wa Departement y'ingabo ya Amerika Ashton Carter ku cyumweru avuze ko ingabo za Iraq zavuye Ramadi mu cyumweru gishize kubera ko zitashaka kurwana, bituma Eta Islamique ifata uwo mujyi. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Turukiya aravuga ko guverinoma ye yagiranye amasezerano y'ikubitiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guha abarwanya ubutegetsi bwa Siriya uburyo bwo kurinda ikirere. Ubu barimo guhabwa imyitozo yo kurwanya umutwe wa Eta Islamique muri Siriya. Ejo kuwa mbere kandi umutegetsi mu ngabo za Amerika yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Washington imaze igihe mu biganiro n'ubuyobozi bwe Ankara, ariko nta cyemezo cyari cyafatwa. Ankara yakomeje guseta ibirenge mu byerekeye kohereza ingufu za gisirikari hakurya imipaka mu bushyamirane. Hagataho ingabo za guverinoma ya Siriya zagabye ibitero by'indege byibura 15 aboneje kuwa mbere byibasira abarwanyi ba Eta Islamique mu mujyi wa Palmyra rwagati nk'uko bivugwa n'impirimbanye. Abarwanyi b'abasuni muri Yemen ejo kuwa mbere bahanganye n'abashiyite b'abahuthi barwanya ubutegetsi bafata ibice by'abasirikare mu mujyi wa Dare uri mu majyepfo y'igihugu. Umubare w'abahasize ubuzima nturamenyekana. Hari amakuru avuga ko abarwanya ubutegetsi babarirwa muri 70 bishwe kandi ko 70 bakomeretse.
Urakoze Jenny ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC n'umwanya w'amakuru iyo mu karere. Mu Burundi imyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cha President Petero Nkurunziza yarabandanije cyo ku munsi wa mbere. Thomas Kamirindi yaravuganye na mugenzi wacu Eddie Gwema ari Bujumbura aramubwira uko byari byifashe ku mugoroba w'ejo kwa mbere mu gisagara cha Bujumbura no mu gihugu muri rusangi.
Imyigaragambyo irakomeje, ubu hakaba hashize iminsi 30 iyo myigaragambyo itangijwe. Ikigaragara rero iyo myirikano akenshi igira ubukana bwinshi ku masaha ya kumanywa, ariko iyo butangiye kwira abantu batangira kujya mu mago yabo. Ariko nanone ikigaragara ku muntu usanzwe uzi umujyi wa Bujumbura ni umujyi wahindutse cyane, ni umujyi utarimo abantu benshi mu mihanda, ni umujyi usangamo abasirikare muri karitsiye zitandukanye, abapolisi. Nk'umuntu none uzwi uyu mujyi ubona ko ibintu byahindutse kandi bisa nk'aho bitahindutse neza.
None se nkawe uhageze ukazana ijisho ryo hanze, ubona abantu, ndavuga cyane cyane nk'amwe b'abanyamakuru, nk'abantu bakora utwabo nko mu bucuruzi, bite hari ubwisanzure mufite?
Thomas, naguha nk'urugero. Ubwo nari mvuye i Bruxelles ngera hano i Bujumbura, naje mu ndege yitwa Air Brussels. Iyo ndege ubusanzwe ngo yazanaga abantu yuzuye, ariko byari bitangaje cyane kubona indege yari irimo abantu batarenze 40 bari baje mu Burundi. Icyo ni igipimo kigaragaza ko hari ikibazo gikomeye cyane, abantu badagifite icyizere cy'uko bafata ingendo kuza hano mu mujyi wa Bujumbura. Ariko nanone iyo urebye mu mujyi usanga amaduka menshi arafunze, yusuye amabanki bakubwira ko amabanki menshi atangira gufunga hagati ya 7 na 9. Ugasanga rero urujya n'uruza rw'abaturage rwaragabanutse cyane. Abantu iyo muvuganye umva bafite ikintu cy'ubwoba. Amahoteli, ubunywero, usanga nta bakiriya bakibonekamo benshi. Ibintu rero ntago bimeze neza nk'uko akenshi Leta ikomeje kubivuga. Ubona ko hari ikibazo kandi ikibazo kigasa nk'aho kigikomeje. Bamwe mu batavuga rumwe na Leta benshi twagerageje no gushakisha kugira ngo tube twavugana nabo, abenshi bakubwira ko bari mu bwihisho, baratinya kuvuga, baratinya kujya ahagaragara. Ibyo byose bikaba bigaragaza ko ibintu bitameze neza. Thomas,
nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM Mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu. Tugaruke ku myerekano mu Burundi, aho ejo ku munsi wa mbere inyuma y'akaruhuko k'iminsi ibiri, abatunganije imyerekano batanze imyerekano yasubiye gutangura mu makomine amwe amwe mu gisagara cha Bujumbura. Muri komine Bwiza Masasu yari menshi akaba yatumye abo munyakabiga badashika mu Buyenzi. Desire Hatungimana yarakurikiranye iyo myerekano mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura.
Izo ni ndirimbo abari mu myerekano bagenda bararirimba muri komine ya Cibitoke. Amabarabara yari yaziwe kare cyane kuburyo atamuntu yarengana kwibara rya mutakura hoho, ntawava muri iyo quartier ngo agende hagati mu gisagara. Wagerageza kurengana abari mu myerekano baca musiga iminyota mu maso kugira ntashobore kuja ku mirimo yiwe aho kumutakura. Abahaba batumenyesheje yuko atawagiye ku kazi kuko kuvisa icenda z'ijoro amabarabara yarazibiye kandi arariliwe. Imyerekano rero naho ibandanya mu bice bitari bike by'igisagara cha Bujumbura no mu makomine ya Rusaka mu ntara ya Mwaro no muri Mugamba mu ntara ya Bururi. Leta y'u Burundi ntisiba kumenyesha ko abakora iyo myerekano ibafata nk'abagumutsi kandi ko itazobihanganira kuko ngo batera umutekano muke mu gisagara cha Bujumbura. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Imyerekano y'ikuyamiriza ikindi kiringo cha Perezida Petero Nkurunziza yarabaye muri komine Mugamba iri mu ntara ya Bururi. Etienne Karekezi yaravuganye n'umwe mu bantu bakurikiranye iyo myerekano, gusa ntiyifuje ko izina ryiwe ritangazwa kubera impamvu z'umutekano. Yabanje kumubaza aho yarari.
Turi mu Mugamba, muri komine Mugamba. Aho byabereye ni muri zone Muramba. Mugabza hereye cyane cyane muri zone Nyagasasa, ahantu bitiruko baraza ba manifesta baragenda baherekejwe n'igipolisi n'abandi babasoda bagana batera kuja kuri komine. Hama barabandanya bashita ahantu bita mu Kinengeko ku Muyange ku birometero nka 63 uvuye Bujumbura, baca barabarasa. Haciye hapfumwe Sirrochan atarapfa, abandi baciye beva kibona kuba ruje. Nuko byagenze mugabo rero abanyagihugu baciye baza batera babazana baca bafata cya kiziga barakizana bakizana ku komine bavuga yuko bakizaniye mu santere. N'ubu aha ndiho ndi kuri komine no kuvuga ko abanyagihugu baracicaye ikiziga kiri imbere ya komine.
None se
byagenze mu santere nabo bavuga ko yaciye agenda ngo yahunze.
Abigaragambya abakoze iyo myirikano uko wababonye n'abantu biganjemo bande n'abantu bameze bate?
N'abantu bakiri bato muga mu nyuma icyo bamaze kurasa havuye haciye hatangura kuza abantu b'amamama n'abapapa benshi baje. Ubu nibo bicaye bari ngaho iruhande y'ikiziga kubera bashaka kuvuga ibintu by'abana babo nyene ngo abana babo bariko barica.
Ko wabonye se abigaragambya aho ngaho, wabonye hari ibirango by'imigambwe bari bafite, hari imyenda y'imigambwe bari bambaye, ni bantu ki ku buryo wasobanurira abatwumva neza batabashije kubibona n'amaso yabo?
Nta kintu na kimwe cy'umugambwe bari bambaye. Bambaye harimo abapasoni bambaye ibitambara, bambaye ibigoma, abajene nabo harimo abantu bari bambaye impuzu za siporo, amajinisi, nta bindi, nta kintu cy'umugambwe nabonye bari bambaye.
Abakoze simyerekana aho ngaho mu byukuri icyo basaba niki niba bikurikiriye hafi
ngo basaba yuko ngo manda ya gatatu ya nkuru nziza pita ngo yofutwa hama bagasubira ku ishuri abanyeshuri umusantere nabo karika yuko kurondera aba police kugira baze kubarasa nuko byagenze
birashoboka ko wabashije kuvugana n'abantu bamwe aho ngaho iyo myerekano y'ibururi yateguwe nandi
ntabyo nzi umuntu yo yarayiteguye ariko bitavye akamu kabo bantu basemereye bahakana manda ya gatatu
ako kamu katewe nandi
abihujumbura basemereye mwarabyumvise namwe ko harimo abantu baba societe civile nabo bandi bantu bahakana ibintu b'imigambwe itavuga cyo kimwe na leta bahakana ikiringo cy'umukuru w'igihugu gira gatatu
ubuyobozi bwa kaminuza zegukira igihugu cy'u Burundi buhamagarira abanyeshuri gusubira mu mashuri bitarenze igenekerezo rya 2028 za kuno kwezi abanyeshuri bararahira bakarengwa ko batageza gusubira mu ishuri umutekano ucifasha ukuri muri kino gihe inkuru y'umumenyesha makuru wacu Diane Ninine hazwe ari Bujumbura
Mitangazo giwe Pascal Banyankimbona arongoye kaminuza nkuru y'u Burundi yahaye isango ntabanduka abanyeshure bo mu bigo byo kumutanga Kiriri Kamenge na Izege iherereye mu ntara ya Gitega kugera ku munsi wa kane w'inondwi bose basubiye mu mashure ataruko ibihano harimo gukatirwa gafashanyo baronswa na leta y'u Burundi bigafatwa
ivyumba bizoba bitagiramwo bene byo guhera kuwa kane itariki 2028 z'uko kwezi kwa gatanu isaha 12 z'umugoroba bizofatwa ko babihevye bice bihabwa abandi ubona ko basanzwe ari na benshi bavyipfuza turanabagabishije tubamenyesha yuko abatazoja mu ishure bashobora no kubura agafashanyo bari basanzwe baronswa na leta
kumuhinga muno wa mbere ibigo vya kaminuza y'u Burundi biherereye Kiriri Kamenge na Mutanga vyasa nk'ibigaragara uno munyeshure adashimye kwivuga izina twahuriye mu kigo co kumutanga akemeza ko naho twahahuriye ataraje yitavya kamo k'ubuyobozi
je sinova ko nitavya kamo karakteri ko je n'umwe abanyeshure bahamagaye je sinasanze ndi umwe kuberana mwari bahejeje mu mwaka weze sinzi umuntu yambwiye uko biblioteki ikora n'injye kuri ama biblioteki kugira ngo mana inkora ibijanye n'igitabo cyane niko ndandika hahiye ubona ko hari nk'igisota cha drua nimwe bije n'ivyindi ni mugoro n'aka tamuntu hari cyumvikana neza yuko rero uno muso na ntusa n'indi misi baba bari ngaha kuko yaba bari ngaha uba bona bako barazanga mu biblioteka kenshi no bakunda gutegurira nk'ivyigwa cyangwa ukabona nyine bangaho mu mashuri bakabategura ivyigwa bya
Simana Alphonse dusanze mu kigo cyo mu Kamenge we yavuga ko batarota basubira ku mashure mu gihe mu kwirukanwa bari babwiwe yuko umutekano atako wifashe ubu naho ibintu bikaba bisa n'ivyunyutse kubwa Alphonse Nsabimana
oya sinitavya ko kamo narinda haciye gusa batwirukanye bavuga yuko umutekano udakwiye ico gihe hoho nta masoro yari bwiriwe aravuga inyuma y'ibigo vya kaminuza ariko ubu aravuga cyane nk'abanyeshuri dufate baba nko kumusaka ntibashobora gutonda aba mu nyakabiga ntibashobora gutonda mu ngagara ntibashobora gutonda aho hose birumvikana yuko nawe nyene atahavuye araba ikibazo cyatumye abanyeshuri biruka
bamwe mu banyeshuri bariko bahamagarirwa gusubira muri za kaminuza batsindara imbere y'ubuserukizi bwa Amerika mu kigobe kuva ku igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa kane
ariyo matera yacu ngane tujyama none nawe kusanze baruhutse bikita kazo bahatunzimana ngabe itariko iraka cyo twatoringa hanye
Felicite Ndayishimiye ari mu bahungiye imbere y'ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi yemeza ko ubuzima babayemwo butoroshe ariko naho biruko ngo ntibashobora gusubira muri za kaminuza umutekano udasubiye gutekana
muratubona ko mwadusanze mwibarabara tujya mahajya kuri gazo ari ibintu umuntu akenera cyane bijanye n'isuku cyo byose biragoye cyane ikintu cy'ukoga twibura ibintu byo gufungura ni ibintu bitoroshe cyane ko gushika kuri no saha atari nk'umuntu arenganya umugira neza akabona ibyo tuba turimo ataco dufise ngo aturo si cyo dushaka gufungura nta kindi kintu tukavuga ko turonka atari nk'umuntu arenganya hanyuma kwitaba kamo nibaza yuko kuri ordonnance ministeriere havuga yuko tuvuye muri kaminuza kubera atamutekano hari kandi no mu micungararo ya kaminuza nk'igisagara cyose murabona ko atamutekano hari nubwo turi ngaha twuma twumva amasase avuga hirya no hino nico gituma tutashaka kugira icyizere cyo gusubirayo ubunyene twebwe turacari ngaha turindiriye
mukibuka ko abanyeshuri mu makaminuza atandukanye y'igihugu bari basabwe gutekera utwabo no mushikiranganje umutekano kwigenekerezo rya 30 avuga ko umutekano wifashe nabi Diane Nahadwe ibujumbura kubwije rya Amerika
bakunzi bijwi rya Amerika ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice twongeye amakuru isa 12 isa moya n'isa 2 mu gitondo ku gica munsi ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10 sa 11 na sa 12 amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi ni ku ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kwa gatanu.
Tuve mu Burundi dukubitire mu Rwanda aho kuva mu gitondo cejo kuwa mbere mu ngoro y'inama nshinga mateka mu ishami ry'abadepute hari abanyagihugu baturutse mu turere 18 tw'igihugu cy'u Rwanda bazanye inzandiko z'abagenzi babo zisaba ko ingingo y'ijana na rimwe iri mu ibwirizwa nshingiro yohinduka maze Perezida Paul Kagame akongera kwiyamamariza ikindi kiringo cy'uyobora u Rwanda. Gushika ejo kuwa mbere inama nshinga mateka yakiriye abarenga umuriyoni n'igice ni inkuru ya Asumta Kaboyi.
Kuva iki gikorwa cyatangira cyo gusaba ko ingingo y'ijana na rimwe iri mu itegeko nshinga ihinduka nibwo bwa mbere inteko yakiriye abantu benshi ndetse n'amabaruwa menshi ku ngoro inteko ishinga amategeko ikoreramo hari imodoka nyinshi ziganjemo izitwara abantu mu buryo bwa rusange izo nizazanye abaturage bahagarariye abandi baturutse mu turere 18 tw'igihugu bari bafite ibiseke ibikarito inkangara byose bipfunyitse neza birimo amabaruwa y'abaturage asaba ko inteko ishinga amategeko yabafasha ingingo y'ijana na rimwe muzigize itegeko nshinga igahinduka maze Perezida wa Repubulika Paul Kagame akazongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Abaturage baturutse mu ntara y'amajyepfo yonyine bazanye amabaruwa arenga miliyoni aba bakiyongeraho abaturutse mu turere dutanu tugize intara y'amajyaruguru uturere tune tugize intara y'iburasirazuba ndetse n'akarere kamwe ko mu mujyi wa Kigali. Ugeranije inteko yakiriye amabaruwa y'abaturage arenga miliyoni imwe n'igice kuko buri karere kavugaga ko gafite abaturage bagatumye bari hagati y'ijana na 200. Impamvu y'ubwinshi bw'aba baturage uyu munsi butigeze bubaho kuva iki gikorwa cyatangira twayibajije umuyobozi w'inteko ishinga amategeko Donatira Mukabarisa.
Ntabwo ntabimenye ariko nteka ko bashobora kuba babona ko tugiye gutangira igihembwe gisanzwe yenda ukaba bavuga bati reka tubigeze imbere y'inteko ishinga amategeko mbere yuko batangira igihembwe gisanzwe.
Nta munsi mutekereza muri bo muzabikoreraho
reka twumva tuzabigira vuba ariko ntabwo twamenya ngo ni uwuhe munsi kuko bizaterwa na za gahunda. Ikigaragara ni uko tuzabigira igihembwe kigitangira.
Kugeza ubu usibye ishyaka rya Green Party ryagaragaje ko ridashyigikiye ko iyi ngingo y'ijana na rimwe ihinduka mu mpera z'iki cyumweru dushoje ishyaka PSD naryo mu nteko rusange yaryo ryari ryasabye ko iyi ngingo yahinduka ariko kandi ntihinduka yonyine ikaba yafatanywa n'izindi ngingo zitakigendanye n'igihe tugezemo. Uyu ni Dr Vincent Biruta wongeye gutorerwa kuyobora iri shyaka rya PSD.
Gukora referendum rero ishingiye ku ngingo imwe tubona ari ugupfusha ubusa ahubwo niba habayeho referendum twaboneraho no kureba izindi ngingo zose z'itegeko nshinga. Nk'ubu ngubu mu itegeko nshinga ryacu turacyafitemo inkiko gacaca kandi inkiko gacaca zarangije igihe cyazo. Ubundi 33% yashyizweho abagore batitabiriye ibikorwa bya politiki bihagije. Uyu munsi imyumvire yarazamutse ku buryo no mu nteko ishinga amategeko basigaye barenze 60%. Twe tubona nta mpamvu yuko abagore bagira imyanya yabo yihariye kubagira n'indi mu mitwe ya politiki ahubwo bose bagenewe mu mitwe ya politiki tukagira 50-50.
Abaturage baturutse imihanda yose bose bahuriza ku mpamvu imwe ahanini bifuza ko Perezida Paul Kagame yakomeza kubayobora. Inyinshi zituruka ku iterambere abaturage bavuga ko bagezeho.
Uyu munsi abarimu dufite koperative umwarimu sako dufite uburezi kuri bose abana bacu bariga.
Muri ibi biseke biri hano harimo igiseke cy'abagore b'akarere ka Gisagara. Ikibibatera rero bambwiye ko nyakubahwa Paul Kagame ibigwi yabagejeje hari byinshi cyane ariko icyo babanza kumushimira ari umutekano.
Nitwa Benani Nabumbura. Abaturage bo mu karere ka Gisagara bageze ku 173,559 baduhaye inzandiko tubagezaho zisaba yuko itegeko nshinga rihindurwa mu ngingo yayo ijana n'imwe
mubaza gusaba ko itegeko nshinga ryahinduka usangamo abaturage bamwe batazi gusoma no kwandika ariko bikaba rimwe na rimwe bitumvikana ukuntu bamenye ingingo imwe bo bavuga ko ibateye ikibazo ndetse bakanandika amabaru asaba ko ingingo yahinduka negereye mu bayobozi bafite umubare munini w'abaturage banditse ari benshi maze ambwira ko abaturage batazi gusoma no kwandika ngo bandikirwe na bagenzi babo nyuma bo bagatera igikumwe ukurikije umubare w'abanditse kuri uyu wa mbere urenga miliyoni imwe n'igice n'abandi batangajwe mu minsi yashize barenga miliyoni ebyiri nta washidikanya ko abaturage hafi ya bose b'abanyarwanda bagejeje ku myaka yo gutora bamaze kwandika basaba ko ingingo y'ijana rimwe yo mu itegeko nshinga yahindurwa maze Perezida Paul Kagame akongera kuyobora u Rwanda kugeza ubu umuyobozi w'inteko ishinga amategeko akaba yabwitangazamakuru ko iki kibazo kiri mu bizihutirwa mu ntangiriro z'ukwezi gutaha ubwo inteko izaba yatangiye igendwe cyayo Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Jote mwese muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankuza twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru Eugenie
Urakoze FDL twababwiye ko polisi nabigaragambyaga hejo kuwa mbere basakiranye mu Burundi mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'umuryango w'abibumbye bisaba impande zose kwihutira gusubira mu biganiro by'amahoro abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko bavuye mu biganiro nyuma yuko uwari umuyobozi w'ishyaka UPD zigamibanga Zed Feruzi n'uwamurindaga bishwe barasiwe I Bujumbura kwa gatandatu Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Barack Obama yarayashyize indabyo ku mva z'abasirikare batazwi nka bumwe mu buryo bwo kwibuka buri mwaka umunsi witwa Memorial Day muri Amerika wibukwaho abasirikare baguye ku rugamba mu irimbi ry'igihugu riri mu mujyi wa Arlington hafi ya Washington DC uwo muhango witabiriwe n'abanyacyubahiro barimo abasirikare n'imiryango y'abasekombata Muri Nigeria abagurisha lisansi bavuze ko bamaze kumvikana na guverinoma ku buryo bashobora kongera gutanga lisansi ibikaba byatuma ibibazo byatumye amasosiyete y'indege n'amabanki n'amasosiyete ya telefoni ahera mu gihirahiro bikemuka Ishyirahamwe ryigenga ry'abacuruza peteroli hejo kuwa mbere ryavuze ko nyuma y'inama na Minisitiri w'imari wa Nigeria rigiye guhagarika umugambi waryo ryari ryafashe wo gufunga ibigega bya lisansi Umusirikare muri Tunisia hejo kuwa mbere yarekuriye amasasu kuri bagenzi be yica barindwi akomeretsa abandi icumi mbere yo kwirasa nawe ubwe akiyica abategetsi bavuze ko icyo gitero cyabereye ku kigo cya gisirikari cya Bucuca I Tunisi sikure y'abagabo babiri b'abayisilamu bari bafite imbunda barasiye bamukera rugendo ku nzu ndangamurage y'igihugu I Bardo mu kwezi kwa gatatu aho bishe abanyamahanga 21 Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuganye kuri telefone na Minisitiri w'Intebe wa Iraq Haider al-Abadi kugira ngo amushimire ku bwitange n'ubutwari bw'ingabo za Iraq ku barwanyi b'umutwe wa Leta Islamique. Iyo telefone yasaga n'igamije kugabanya uburakari bwa Iraq nyuma y'uko sekretari wa Departement y'Ingabo za Amerika Ashton Carter Ku cyumweru avuze ko ingabo za Iraq zavuye Ramadi mu cyumweru gishize kubera ko zitashakaga kurwana bituma Etat Islamique ifata uwo mujyi. Presidansi ya Amerika ivuga ko Vice Perezida Biden yongeye kwemeza inkunga yuzuye ku gihugu cya Iraq mu rugamba rwo kurwanya umutwe wa Etat Islamique harimo umugambi wo kwihutisha imyitozo ya gisirikari n'ibikoresho ku ngabo za Iraq.
Njoti mwese mukunda radio ijwi ry'Amerika ibiganiro byo kuri isaha twari twateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mukanya ibiganiro byacu birabandanye
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
VOA. Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ryikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ni Frederic Nkurikije agiye kwashikiriza amakuru y'umunsi. Uyu munsi kandi amakuru azoba hanini yerekeye Burundi, nyuma yaho umukuru mugambwe UPD Zigamibanga Zed Feruzi agandaguriwe bunyamaswa ku munsi wa gatandatu. Amakungu ariko aratera kamo gasaba ubutegetsi gufata ingingo zotuma ubwo bwicanyi buhagarara. Amakungu kandi harasaba impande zose kuja mu biganiro bihagarikiwe n'intumwa y'ishirahamwe mpuzamakungu. Ariko imbere y'uko tuvuga kuri ico kibazo cane cane c'iryo gandagurwa ikanako kamo kariko karaterwa n'ishirahamwe mpuzamakungu, nashaka cane cane tubanze twumvirize abagenzi bacu bari i Bujumbura. Turi kumwe na Desire Hatunyimana, akaba yaduteguriye inkuru ivuga ivyerekeye imyerekano aho mu bwiza havuze amasase agatuma nabashaka kuja mu buyenzi badashobora gushikayo. Inkuru ya Desire Hatunyimana.
Izo ni ndirimbo abari mu myerekano bagenda bararirimba muri komine ya Cibitoke. Amabarabara yari yaziwe kare cyane kuburyo atamuntu yarengana kwibara rya Mutakura hoho. Ntawava muri iyo quartier ngo agende hagati mu gisagara wagerageza kurengana abari mu myerekano baca musiga iminyota mu maso kugira ntashobore kuja ku mirimo yiwe aho ku Mutakura. Abahaba batumenyesheje yuko atawagiye ku kazi kuko kuvisa icenda z'ijoro amabarabara yarazibiye kandi arariliwe. Umwe mu baraho akabamenyesha ko batarota bava mu barabara Petero Nkurunziza arongo y'Burundi adahevye kwitoza.
Igihugu si ciwe, igihugu ni cy'abarundi. Nguko twaba tubivuga igihugu twaramutije si twa muri twamugabiye. Igihugu umuntu wari we wese azotwara Burundi neza bazokimuha kandi imisi igeze imandikagera bazokimwaka bahe uwundi. None abanyagihugu bamaze kukimwaka bafise uwundi bazogiha niba tenyenye bagira amatora neza abarundi bose bahunguke hama batekane basubire mu Burundi hama ibintu babishyira mu buryo hama batore neza umuntu bazo mu Burundi bamumuhe abanyagihugu atangorane nimwe.
Dushitse mu bwiza hoho twakiriwe n'amasasu menshi. Kwibabara rya gatandatu abapolisi barashe abari mu myerekano bariko bava mu Nyakabiga ku bwinshi bashaka kwinjira muri komine ya Buyenzi. Umuntu umwe akaba yakomeretse. Abo rero bari baje bava mu Nyakabiga bari bamanukanye amabarabara ya gatandatu na ndwi ya bwiza ku bwinshi. Iyo abapolisi batabagavye kandi ngo bakoresha amasasu nyayo ntibari kubashobora. Abari mu myerekano bakaba mu kwivuna bakoresha amabuye. Imyerekano rero naho ibandanya mu bice bitari bike by'igisagara cha Bujumbura no mu makomine ya Rusaka mu ntara ya Mwaro no muri Mugamba mu ntara ya Bururi. Leta y'u Burundi ntisiba kumenyesha ko abakora iyo myerekano ibafata nk'abagumutsi kandi ko itazobihanganira kuko ngo batera umutekano muke mu gisagara cha Bujumbura. Desire Hatunyimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desireka, unaho dukubitire mu Kirundo aho mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze nawe nyine atubwira ku kibazo cyane cyane cy'impunzi, impunzi zibandanya guhungira mu Rwanda. Jean Bosco.
Nkuko vyagiye biribonekeza igihe cyose hatanzwe akaruko kubagira imyerekano i Bujumbura no muri iyi minsi ibiri iheze, mbese gushika kuri uwa mbere hongeye kwibonekeza abantu benshi bahunga bava mu gisagara cha Bujumbura baciye mu Kirundo bagana i Rwanda. Umwe mu bakenyezi bari bahunze ahunganya abana babiri naye nakuru wabo aratubwira icyatumye afata ingingo yo guhunga ku ndwi igira kane y'imyerekano.
Twabonye bikomera boma bica abantu nyose igihe baraci abantu barata batera magrenade mu isoko y'inkuru ya Bujumbura. Umva ukurenganye kose ntumenye umuntu akubashe rero dufashe ngo guhunga. Mva tureme turabyacu nta kundi.
Uwo musore yahora yiga muri kaminuza y'u Burundi nawe nyine yari ahunze agarukana ico kibazo c'umutekano muke mu gisagara cha Bujumbura.
Turi mu Burundi nta radio n'imwe gihari ivuga amakuru, wumve ibindi byose n'inkuru turonka uhawe n'umugenzi wawe ngo habaye ibi ngo habaye nyine ugacuga umuvuga umutima wawe uhagaze camitamo rero yuko je novuga ati kangana nda bikurikirana hari ya anumva ko shobakumva mfise namahoro namuke turatinyira ku mutekano wacu ko umuntu ashobora kutaka gutora hake no umenye wagiye ningene byagenze igitayere n'ubone cyo biriko biraho ubujumbura
ibyo kugaruka ngo bizovana ningene umutekano uteye imbere
twe dutekanye kugaruka tubonye umutekano ugarutse tukumva nyene ko tuje mituze hari tuze mu gihugu
ikibonekeza ku mupaka wa Gasenyi-Nemba kuri uw'Imana nuko hari bamwe mu ntwaza ngabo mu nzego z'umutekano w'igihugu nk'igipolisi bariko barungika imiryango yabo akazi kari kenshi ku ruhande rw'abakira binjira mu Rwanda mugihe ku ruhande rw'abakira abaza i Burundi wamengo na karuhuko nubwo abakora mu gisata cya migration ku ruhande rw'i Rwanda batemera kuvugira kuri mikro yamenyesha makuru umwe muri bo yatubwiye mu ibanga ko bubahiriza amasezerano mpuzamakungu yo kudasubiza inyuma ubuhunze noneho ngo ku mupaka ngo akunda guca abafise impapuro zibaha uburenganzira bwo kurengana mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ku bwiju rya Amerika
urakoze Bosco tukivuga kandi ku nkuru zerekeye Burundi nkuko mwavyumvise ku munsi wa gatandatu ibara ryarwe mu Burundi aho umunya politike arongoye umugambwe UPDFZ Feruz yagandaguwe bunyamaswa kagandagurwa n'abantu bitwaje ibigwanisho gushika ubu bataramenyekana amakuru atangazwa avuga ko leta yavuze ko igiye gukora itohozwa mu buryo bwihutirwa ariko muri iki gihe hariho n'abari mu biganiro bishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu bariko bavuga ko nabo nyine batazoja ikababaye barahagarika ivyo biganiro muri iki gihe kandi hariho nakamo katewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ikana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu inama mpuzamakungu y'umutekano ako kamo gasaba ko leta yufata ingingo zikomeye cyane rwose zo guhagarika ubwo bwicanyi bufashe iyindi ntumbero ikaba maze abanyapolitiki bose bagasubira mu biganiro kugira ngo barabe ku bwo bwicanyi n'uruhagara biri mu Burundi byo hagarara muri iki gihe uyu munsi rero twatumiye abashinga ntahe batatu bakomeye bakurikirana politike mu Burundi turi kumwe na Aime Magera akaba ari mu mugambwe FNL turi kumwe kandi na Felix kubwayo akaba ari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD turi kumwe na professeur Simeon Barumwete asanzwe ari buhinga mu byerekeye politike eka ya hinyanywe cyane rwose ibibazo bya politike akaba ari mwigisha kandi muri kaminuza nashaka abashinga nta mwese ubwamenamire mwiriwe mwaramutse bivuye aho muri
mwiriwe cyane
muranyumva mwese Felix Simeon eme mwese muri
ngaho
mwaramutse neza nashaka dutangure kuri professeur Simeon Barumwete ari mu Burundi igandagurwa rya Z Feruzi ku munsi wa gatandatu ryateye ubwoba abatari bake mbega ikintu cyokorwa kugira ngo ibintu nk'ivyo ntibishire kugushika twarabonye mu myerekano aho abantu bicana abaraswa ikabategwa amagrenade abategwa amabuye uruhagararo mu Burundi guhagara gute murafise ivyimvira mushikiriza muri iki gihe professeur Simeon Barumwete
cyo nta byimviro bishasha mfite kiretse yuko kugira umuntu ashobore gutora inyishu y'ikibazo abanza kuraba icya giteye nivyo abanyapolitike na societe civile bari mu biganiro ingira batora ukuntu kumbure bamwe n'abandi hamwe bari ku biganiro hamwe na leta
ivyo biganiro
vyo barabe ico kugira ngo ho inyungu y'igihugu zije imbere
ivyo biganiro vyasubiye gutangura hariho abanyapolitike ejo bari batangaje cyane cyane abatavuga rumwe na leta bari bavuze ko babaye barahagarika ivyo biganiro muba mufite amakuru avuga ko byo byasubiye basubiye muri ivyo biganiro
eka nta makuru mfite mugabo nibaza yuko ko hari habari ko barafasha kugira ngo ibiganire bishoboke nibaza yuko naho byazahagara bishobora kuzobandanya kuko nta yindi nzira ihari nta yindi nzira ihari atari uko abarabwa n'iki kibazo kwicarana kugira ngo bashire inyungu z'igihugu imbere kuko badakoze gutyo n'ibi turiko turabona biriko biradusubiza inyuma cyane urazo twari tugeze mu ntambwe y'amahoro na demokrasi kuko abanya politika batangiye gusubira kwicana twa dusubiye mu bihe twibaza ko twari ko turarengana ugasanga rero abantu bose baragize ubwoba ari ibi batubwiye abantu baguma bahunga ntakibaza ati none bizogarukirahe hatagize igikorwa
Ego me leka.
Na harero mboga ni.
Sozera.
Bira kwenye wako abanu bichara na.
Ego me mushi anahe.
Kila ngo inishito.
Ego mushi anahe Felix kubugayo na mwe ikinhu mubona chokorwa muri kigihe kugira ngo ubwicanyi buhagarare cyane cyane ko tubona bwa busanwa bwafashe ine ntumbero ni nkibi ivyimviro byanyu
murakoze kumpa ijambo icambere nagomba kuvuga nuko mpoje mu muryango wa president Feruzi yagandaguwe unyamaswa kandi azira ubusa hama ibyo bintu n'ukuri kose byari kwiye kuhagarara kuko birababaje ariko ijambo barumwete adushikirije avuga ati ibiganiro byari kwiye kubandanya najye icyo cyumviro cy'ibiganiro ndagishigikiye gose kuko na kera narindi hagize ingorane shika mu gihugu abagabo baricara bakicara mu gatutu bagaheza rero bakarondera ingene boronka inyishu itomoye ku kibazo cy'abagishitse haba mu karere cyangwa haba mu gihugu cyembo na rero ivyo biganiro ahubwo abantu bo byitaba mbere bagashyamo n'inguvu nyinshi gose kugira ngo bishobore kutanga inyishu irashe kugira ngo tubandanye ku nzira ya demokarasi turimo niko genda yibona nta yindi nzira dufise
yego me mushe nahe eme magera ivyimviro vyanyu byareke byokorwa
niko twoze umujyango wabuze umujyango wa Feruzi mbere n'abarundi bagize imisi babura tukabibuka yuko abo bantu bariko bafa ari nzira karengane kandi bariko barondera uburenganzira bwabo kuko kuza mu myerekano uburenganzira bwitwa shingiro ritwe kurira hanyuma ku byerekeye ibiganiro kuganira ni byiza kandi niko twoye twamye tubisaba ariko rero ntitugende kuganira atacu dushika kuko murazi nk'urupapuro rw'inzira haize imyaka ibiri yose leta y'u Burundi yaranze kurushira mu ngiro nabo nyine bampuzamakungu nyine babizanye batanga bashamo n'uburyo ariko gushika uno munsi ubwo urwo rupapuro rw'inzira ntibwigeze rukukitwa na gatoyi leta y'u Burundi yaravyanze hanyuma ubu nawe kuvuga ati kuza kuganira ni byiza none tuganira iki ko ikibazo twese tukizi ko ari ikibazo cyo kurengera ibyizwa shingiro ko ari ikibazo cya manda ya gatatu umukuru w'igihugu agomba kwiyongera ibyo ahubwo ntitwari dukwiye guta n'umwanya kuko twari dukwiye ahubwo kuraba ukuntu tuja mu matora tukaja mu matora hari umwuka mwiza hama nkuru nziza agasokora akava kuko igihugu si cyuwiwe igihugu ni cy'abarundi nicyo gituma niyumvira yuko kuta kugira ibiganiro byari byiza ariko ntituje kuganira ari uguta umwanya kuko twamye tuganira ariko CNDD umugambi uri ku butegetsi leta ntiyigeze ishyira mu ngiro n'umunsi n'umwe ibyo twaba twumvikanye
icyo kibazo cyo kuganira turakigaruka ko mu kanya kuko ari abashinga ntahe twaganiriye cyane rwose baravuga ko naho kuganira byonyine bidakwiye ahubwo kubwizanya ukuri cyo imbere y'uko tugaruka kuri icyo kibazo ariko nashaka cyane umushyane professeur Simon Baramwete atubwire hariho abantu benshi tuganira muri iki gihe cyane abashaka kubiganira byacu ngaha ku cyo cy'Amerika bavuga ko ubwicanyi igandagurwa rya Feruzi Zeda Faruzi risa najyaganda kugwa ryaba mu mwaka uheze ry'ababikira b'abataliyani mu Burundi aho abantu baje bakabagandagura abo bantu ntibatorwa nejo amakuru no ku munsi wa gatandatu amakuru adushikira avuga ko abo bantu basa n'abatafashwe mbega abapolisi bo mu Burundi badashoboye igikorwa cyabo canke wafise gukingira ikibaba canke ubwo bwicanyi bukorwa n'umurwi w'abantu ba bano no soyi icyo gikorwa kigahise cyo kwicana
je murambabariya n'ukuri sinzi gutandukanya ubwicanyi bwa uganda kugwa inyamaswa ndi munyapolitike yitwa Zed Feruzi n'ubundi bwicanyi bwa bwarabaye kuva Burundi bucikukira kuko twarabonye kuva 1961 abanyapolitike bagiye baragandagurwa mugabo igipolisi canke leta kidatora inyishu zikwiye ngo tumenye mu by'ukuri abagize ubu bwicanyi abari bo n'icyo barondera si bisasa rero mu Burundi kuva 1993 n'abandi bagiye baragandagurwa ariko ikiboneka nuko igipolisi novuga cyane na leta ubutungane bibagora kugira ama bamari kuvuga ko babwiriza amatohoza mu gaka amatohoza dahera izo sinzi ko twovuga ngo ni imigwi ngo navuga ngo yakaruhariwe menyere gukora ikibi uko ko muzukuri natwarabonye yuko igipolisi cy'u Burundi gishatse gukora ikintu hari gihe kibikora bigashimwa na cyane cyane nk'ibintu by'ubusuma hari gihe ubona yuko avuze ati bize ngaha naha ibintu bikomakoma ugasanga kirashizemo ingufu kiratoya bize mugabo muri ibi bintu bya politiki kugatucikukira hamye hari ingorane ku buryo igana kuba zagezira batutarigera tumenya bande bazikoze ni ibintu rero ntovuga ngo ni by'ubu ni vya kera ikibazo kiriho kuva kera gushika uno munsi.
Felix kubwayo mwebwe hari isano mubona muri Uganda kugwa yabo babikira mu mwaka uheze ikani gandagwa riherutse kuba si iryo ryonyine muharigiza kuba n'ayandi magandagwa mu Burundi aho wabona ko nk'abanyapolitike cyane cyane abari bo bariko barahigwa mbega hari ubu isano woba ubona muri ubu bwicanyi bwose?
Isano ni rimwe gusa, iyo umuntu apfuye aba yapfuye nta muntu ashobora kuhakana ko umuntu atapfuye kandi yagandaguwe bigaragara. Ariko nkino mu bihugu biteye imbere uko ndabibona, iyo umuntu bavuga bati yapfuye naho bamusanze mu nzu yapfuye, ikintu cya mbere bakora cyakora ibintu bitamatohoza, bagatohoza kugira barabe neza igituma yapfuye na circonstance yapfiriyemo. Ibyo nabyo mu Burundi byamye bigorana, ariko sinovuga yuko ari kubera ubutegetsi bw'ubu bushasha ari umwete yabivuze ko kuva twikukira ko izo ngorane zamye zihaba zamye zishika n'umukuru w'igihugu ndada yaragandaguwe n'ubundi turamenye ingene yagandaguwe. Nicyo gituma niyumvira yuko hari izindi nzego ariko zirashyirwa mu buryo nk'ibi twita komite verite reconciliation izoshobora gufasha kugira ngo dushobore kumenya ukuri. Mugenzi wanjye Magere yavuze ati kuza turabwirana ukuri, uko kuri nako kuzoza ari gufasha Abarundi kugira ngo tumenye ingene ibintu byagenze n'ingene rero twaca twiga kazoza kugira ngo ntituze tubandanye tuca muri ya nzira nyene igiti kidukora mu jisho. Nico niko genda bibona.
Musiana Eme Magera, mwebwe mubibona gute ubwo bwicanyi mugeranije n'ubundi bwicanyi bwabaye mu mwaka uheze aho n'ababikira bagandaguwe, ubwo bwicanyi gushika ubu ntatohozwa yarakozwe mugabo ntabizwi byavuyemo byovuga ati idoma kuri utoki ni kanaka yakoze ubwo bwicanyi, hari ikintu mugira muvuga kuri ubwo bwicanyi bwose tuvuze?
Ndeli wazo yuko tudashidikanya huko tukwa yuko tuwavuga tuze tuvugishanye ukuri. Iyo ubwicanyi bukozwe na leta bukozwe n'izo nzego nyine z'umutekano zagomba gukingira, urumva ntibashobora nibo bikingira bo nyene. Turazi yuko kuko nyene bavuze ati umukuru w'igihugu ndada yarishwe agandaguwe bose barabonye ko yapfuye, hanyuma nta manza ntitwigeze tumenya ibyo ari byo. N'ubu rero ntibiragaragara koko harimo ukuboko k'ubutegetsi. Nicyo gituma twebwe muri SNL nk'umugambwe umaze igihe kirekire imyaka 35 turwanira ubutungane, turwanira agateka ko haba demokarasi nyakuri, ko haba demokarasi koko. Nicyo gituma twe tubandanya tuvuga ati ahubwo leta idashobora kudoma ku rutoki abakoze ubwo bwicanyi, nuko aba barimwo atabutungane buhari mu Burundi. Tudashidikanya rero nuko ukuboko kwa leta, ukuboko k'ubutegetsi, ukuboko kw'inzego zo hejuru kurimwo. Nicyo gituma abo bantu batigira babategerwa bakomangwa kandi kubusanga n'abantu kuko bakomeye muri izo nzego za leta.
Ariko itohozwa murazi ko ritarahera naho muri ko murashikiriza ivyo birego?
Itohoza amatohoza mu Burundi ntigira shika n'ubundi n'imyaka kuva kera bavuga mu matohoza kugira gusa baronke umwanya kugira kubera babuze icyo bashikako. Nicyo gituma twe twibaza yuko ndetse matohoza twarumvise abantu bishwe, ababikira barishwe n'ubundi iryo tohoza ntacyo tubigira twumva ko hanyuma hari ibyo mu nze mu cyo cyara abantu bagandaguye mu gatumba. Iryo tohoza ntituzi ibyo ari byo, isoko y'Ubujumbura yaturigwa batubwira amatohoza, tubona ko ari bwa butegetsi bubi bwa kera twe twamye tugwanya. N'ubundi nicyo gituma tuguma tubugwanya kugira ngo koko habe ubutungane, kuko ata ubutungane nta gihugu kiba gishobora kubananya kigitera imbere.
Mushe na Simeon barumwete mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'intambwe Urundi bwari bushitse ko muravuga ko Abarundi atayindi nzira bafise atari kuganira ikabagashira hamwe kugira ngo ubwo bwicanyi buhagarare, akamumotera impande zose nakaye muri iki gihe majambo make cyane rwose professeur.
je nta novuga akamunotera n'ukuri notera kamona cyane cyane abarongoye kino gihugu na cyane cyane hejuru gose kuko novuga nk'umukuru w'igihugu kwaheze ukwezi kose kino gisagara cha Bujumbura naho bavuga yuko aragace gato k'igihugu ibintu bimeze nabi ubutunzi bwifashe nabi umutekano wifashe nabi abantu batajya ku ishuri nibibazo novuga naho biri Bujumbura bifata igihugu cyose kuje nibaza yuko atamuntu yoreka bino bibazo ngo bimare ukwezi ameza abiri kuko zaramaze kumara iminsi myinshi kandi ntibishoboka ko hariho abantu batwara kino gihugu ibibazo nk'ibi bimara umwanya munini biriko biratanduka biriko birica igihugu nico gituma nibaza yuko abantu bogerageza bagashira imbere inyungu z'igihugu kubuga ibintu biriko biratandukanya abantu na cyane cyane ico kiringo ca gatatu abantu bakwiyumvira bakagiheba kugira ngo kugire ubuzima bushoboke muri kino gisagara cy'u Bujumbura.
Mushanahe
ni kibazo gikomeye bose.
Mushanahe kubwayo namwe akamo motera nk'impande zose kugira ngo ubwo bwicanyi bwandanye mu Burundi buhagarare buno nyine ni nkaka
jewe icyo novuga nkuko tugenda dukurikirana neza mugabo barumwe tavuze ati igikuru nuko ingorane ziri mu gihugu bozihagararira bakarondera umuti ubu uturi mu gihe cyiza cyane cy'amatora kugira ngo abantu bashe kugira amahiganwa birekane imigambi n'imigabo bafitiye abanyagihugu izo bateza imbere nico twita amatora. Amatora ni kugira ngo ingufu zose za politiki zishobore kuronka umwanya wazo kuza kwiyamamaza mu banyagihugu kugira bavuge ibyo bazoshobora kuzana nk'uburyo bwo gushobora kugira ngo izo ngorane zive mu nzira. Ibyo rero je ndabona yuko igihingo cy'amatora abanyapolitiki bo gikoresha cyane kugira ngo bashikire abanyagihugu bababwire imigambi n'imigabo mu byo bazokora amatora yaheze. Icyo nabyo babaga ngo kingo cya gatatu je birantira ingorane gatoya kuko mugihe twemera yuko tugomba demokarasi igihugu kigengwa n'amategeko mu byerekeye kwemera abashobora kwitoza turafise urwego rwitwa kuri constitutionnel mu gihe kuri constitutionnel rero yavuze ati kandidature ya Nkurunziza iremewe n'amategeko jewe sishobora kubona ngire nuvuga ijambo rigenda rijya odera ibyo kuri constitutionnel yavuze. Murumva rero kwa abana bavuga ngo bagira manifestation biyamiriza ibyemejwe na kuri constitutionnel turondera igihugu kigengwa n'amategeko aho rero cyabigorana. Imbona ngiye dushobora kujya mu biganiro ngo tuvuge ijambo rivuguruza ibyemejwe n'abavuga amategeko.
Niba ivyo biganiro bishigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu bishobora kubandanya mushinganahe eme magira ikintu mwibaza ko abatavuga rumwe na leta boheba ikintu mwibaza ko leta boheba n'ikihe kuko mu biganiro igihe abantu bafite impari bose kugira ntibashobora kuronka byose nko mu cyongereza bavuga ko umwahibiki wundagahibiki bose bagahuriye hagati ikintu mu batavuga rumwe na leta boheba n'ikihe ikintu wibaza ko leta yoheba n'iki
cyane bato yuko tugomba kuburenganzira abanyagihugu kuko hariho uburenganzira abanyagihugu itegirwa shingiro ribiri barekurira ni kugira imyigaragambyo kugira kugira iyerekano guyabirira ikintu cyari muhimbawe ni ibintu ni ibintu bizwa shingiro biturekurira ariko rico navuga nuko nibaza yuko ibintu twari hariye ko bihagije nuko umukuru w'igihugu yokurikiza amategeko kandi twari tuvuga nkuko tubizi yuko mu Burundi iki cyane kibura nubwo niyo nubwo butungane bavuga ngo kuri constitution yavuze kuko turazi yuko ubwo butungane bwo mu Burundi kuva twikukira butigeze bukora. Iyo rero tuko turacyo twovuga icyo twosaba nuko umukuru w'igihugu ari ubuyo kumva akatamo abantu bamutera makunga mutera abarundi bamutera hanyuma bakatuzanira niba koko se nibyo rivuga yuko ifisa abandi bantu cyangwa idashobora kujya mu matora kuko ku matora si singombwa sibwirizwa
abatavuga rumwe na leta nabo boheba iki mu byo basaba abatavuga rumwe na leta boheba iki mu byo basaba
abatavuga na leta nuko vuba bwango umutekano ugiye usubiye kugatungana nkuko twari tusanzwe turi muri process electoral tuca tubana tukacogera amatora twebwe kuko twari tuvuga muri FNL nta transition dukeneye vraiment hatanze sezime za kera za kibona kaza kama convention ubutu ubutegetsi bugomba kuja mu banyimwe y'abanyagihugu nuko ico gihe umukuru w'igihugu amasokoye duca dusura ku mirimo tukaronka umwanya wo kwiyamamaza none amatora akaba kuri kwami
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'abashinganye batatu twatumiye Aimé Magera Felix Kubwayo na Professeur Simeo barumwete turi ko tuvuga cyane cyane ku vyerekeye igandagurwa ry'umukuru umugambwe Zed Farouzi yagandaguye ku munsi wa gatandatu tukaba turi ko tuvuga n'icokorwa kugira ngo ubwicanyi bufashe intumbero mu Burundi buhagarare turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Christ Ani afise ikibazo canke icyumviro mwiriwe neza Christ urakobeye
abahoro neza menyesha makuru
urakobeye urafise ikibazo urafise ego urafise ikibazo urafise icyumviro unyarutse mu kanya gato
ego menda afise icyumviro no shura guterera umukuru w'igihugu c'u Burundi Petro Nkurunziza nivyo kuri yavuze ati mbega abavuta avuga rumwe n'ubutegetsi bohebiki n'ukuri ntibashobora guheba ikintu na kimwe kandi n'amasosiyete sivile twebwe abanyagihugu turarusha turasavye umukuru w'igihugu nk'abatwara nk'uko ari twe twabashizeho twebwe atureke twiyigire ubu twicaye muhira nta kintu na kimwe turiko turakora turasavye yubahirize ibwirizwa bashinga n'amasezerano yarusha ubu aho tugeze n'abadushize mu barabara nta n'umwe ashobora kudukurayo ubu tuzokugwayo n'ikiringo cya gatatu ari uko agihevye murakoze
ico cyimviro mu cyimvira kwiki mu sha na Felix Kubwayo
ko harimo amahenyu menshi none nimba data wanje uwo nkuru nziza abanyagihugu batamushaka na bukeya gose bamwihakana reka tujye mu matoro bareke kumutora none batinye iki ko bavuga ngo ntibashaka ngo ntibamushaka ngo baramuhaze ngo bararushe ngo bagize gute reka tujye mu matora rero bazuca bamukubita impaka bareke kumutora batore data wanje ubipfuza nawe nkuru nzi bamureke cyo no kwishura nta kindi mbona kuko kubandanya badubaharira baharira nitujye mu matora bazani ubipfuza biyumvamwo afite imigambi n'imigabo ibabereye ama bamutora ama nkuru zatsindwe niyo demokrasi iyo uko bavuga ngo ngo baramuyamiriza twewe natwe nitutwamutoye niwe dushaka rebo nti bamushaka natwe niwe dushaka nari mumva bimeze gute cyaje mu matora bakaka kumutora bo bari benshi
mushya nahe me magera ico cyimvuro cyiza muri demokrasi abarundi benshi batamushaka ntiwoje mu matora bakamutsinda imigambo ikaje hamwe
Felix yihenda gatoyi kuko kuja mu matora abantu bazo matora hariho ingingo hari amategeko ico gi rero n'umunyamahanga wo uvuga ko ndamushibire katumuzana umva rero ico nabo ico nababwira nuko ndugomba kubahiriza amategeko ndushobora kuzana umuntu atashobora kuza mu higanwa ngo reka ngo tugende ngo bamutore ngo cyangwa bamureke je bituma nibaza yuko bo kubitiza agatima ntendero bakubakibagira bakamenya yuko uburundi atari ubwo mugambwe ubundi ari ubwo abarundi bose amategeko agomba kudufata twese duvuga yuko nkuru nziza ntagomba kwitoza niba tuzanira undi muntu nimba serivisi umuntu umwe gusa icyo gihe singomba kwaje matora icyo tubaribaza yuko tugende dukorere igihugu twiyumvira inyungu z'igihugu nitwiyumvira inyungu z'umuntu umwe icyo gituma je tutarota tuva mu ibaraba kuko icyatuye tuza mu ibarabara ndikiratori kwinyishwa kandi nkuru nziza neje cyangwa igihe uvuga ati ndasokoye ndatoye uwundi muntu aho nta kibazo cyo bituma rero nibaza yuko batovuga ngo ibisi yose ngo nitumugende ngo mwiyamamaze ngo hamu mutsinde tumutsinde kandi umuntu amategeko ahari atamwubahiye atamwemera niyo itegeko mvizwa shingiye n'iry'umuntu umwe ndivizwa shingiye n'iry'umugambo nicyo bituma rero twibaza yuko twese tuje ntitwagire ubuje hejuru y'amategeko kuko ibizwa rigenga amatora ibizwa shingiye n'amasezerano y'Arusha birahari biratomoye yuko urundi adashobora kwitoza kugira gatatu
ego me Professeur Simeon barumwete mu abantu baje mu biganiro kenshi na kenshi usanga bahurira hagati abashinganye twumvirije basa nuko atanu umwe yoheba ahantu ahagaze na hamwe ikintu impanuro mwotaganize
je n'ukuri mino miss mazimisi mbona mu Burundi hari ikibazo gikomeye yuko bitugora kumenya ikiruta ikindi mbere kiruta ikindi hagati y'amatora n'ibwirizwa shingiye n'amasezerano y'Arusha ni ikiye rero ndibaza yuko nivyo amatora arakenewe mu gihugu mugabo ni kuraba yuko twagiye mu matora twabanje kwisunga iz'amategeko avuga. Niki kibazo cyatumye tuba muri kuno kwezi kose turi muri zino nduru kubera abantu batashoboye kujya hejuru y'igisumba yo kumenya igisumba ikindi, haba mu migambwe cyane novuga no muri